Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Ndabahaye miriwe bakunzi b'amakuru ya radio Nzamba gateka kawe sanikaze muri kanukanya. Turi kwigenekerezo rya 8 mu kakaro umwaka wa 2021 ano makuru ahagaze kuri zino ngingo nkurunkuru azikurikira. Ikiziga cy'umusore w'imyaka 16 cyasowe mu gatondo ko kuruno wa kane kimanitse ku giti. Ibyo byabereye ku mutumba wa Ninga wa komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza. Amakuru avayo avuga ko uyo musore yoba yiyahuye. Ihohoterwa rikorerwa abanyororo mu Burundi riravugwa mu cegeranyo cy'ishyirahamwe akate rigwanya ukuboreza igufata iremwa muntu. Icyo cegeranyo cyo muri ano mezi abiri aheze cyerekana ko abanyororo bahohoterwa na bagenzi babo bari kumwe bitwaje kuba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Turakubitira mu ikambi y'impunzi y'abarundi ya Misenderi muri Tanzania. Impunzi zisaba hasere na leta ya Tanzania gucungera umutekano wabo. Ni nyuma y'ingendo yo gusubira kubatahukana ku nguvu yasubiriye kwibonekeza aho muri Tanzania. Murabikurikira amido nido ry'ano makuru mugira mushikirizwe na Jewe Diane Nkurunziza abasubiye kubaha ikaze.
Inzamba.
Hari ikiziga cy'umuhungu akiri muto cyabonye kimanitse ku giti mu gitondo cyo kuruno wa kane ku mutumba Ninga ni muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza. Ababanyi biwe bakikeka ko uwo musore iyo bayiyahuye ariko kumvo bataramenya. Ni inkuru ya Vanessa Amuhiteka.
Carmel Sengumuremyi w'imyaka 16 niwe yatowe amanitse yenena ku giti civoka kuri uwo mutumba wa Ninga igihe c'isaha 12 z'agatondo zo kuri uyu wa kane nk'uko amakuru avaho nyene abivuga. Abantu bari bavuye kwahira ubwatsi bw'ibitungwa nibo batabaje bajejwe intwaro bo ku mutumba Ninga bavuga ko babonye ikiziga kimanitse. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba basigura ko tangorane yarafitaniye n'abantu mu kibano. Amwe mu makuru avaho ku mutumba Ninga avuga ko bikeka ko yoba yiyahuye kuko basanze yenena ku kiziriko. Ariko amakenga muri bamwe nkabura bavuga ko hakiye imyaka 5 umwe mu bigeme bavukana n'uwo nyakwigendera yasanzwe amanitse kuri ico giti civoka nyene. Ibyo bikaba biteye amakenga. Inyuma yaho uwundi muhungu wo muri uwo muryango nyene yaragerageje kwiyahura ariko ikiziriko kiracika ataracikana. Umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Ninga aremeza ayo makuru agasigura ko izo mpfu zishobora kuba ziva ku ngorane zitandukanye zoba ziri mu miryango.
Mu butungane hari abanyororo batatu bafungiwe mu ibohero rya Bururi bidoga ko bahatirwa kuburana mu ido nido ry'imanza zabo muri senari nkuru y'igihugu ya Bururi kandi barunguruje ku ngingo yo kubagumiza mu munyororo. Abo banyororo bakavuga ko bariko bararenganywa bagasaba kurenganurwa amategeko agakurikizwa. Ni nkuru dushikirizwa na Delicia Kamikazi.
Abo banyororo nimvuye kuri Simo Judith Ndayizeye na Ipax Mugenzi bose bakaba bagirizwa ivyaha bitandukanye. Simo mvuye kure yafashwe itariki 3/2/2021 muri komine Matana yagiriza ubusuma bweruye Volcarisse mu Gifaransa. Ku igenekerezo rya 20 mu kiza sentare ya Bururi imaze kumwumviriza yashinze ko uwo Simone mvuye kure aguma afunzwe. Iyo ngingo akaba yimenyesheje ku igenekerezo rya 12/12/2021. Abandi banyororo ni Judith Ndayizeye na Ipax Mugenzi bompi bafashwe ku igenekerezo rya 6/6/2021 2021 muri komine Mugamba bagirizwa gukorana n'imigwi itwaje ibigwanisho. Sentare nkuru ya Bururi imaze kubumviza ku kigenekezo rya 20 na Mukiza kaba nabo yashinze ko baguma mu ibohero baca babimenyeshwa muri Rusama. Isoko rya Hajo Inzamba muri sentare nkuru y'intara ya Bururi rimenyesha ko abo bose uko ari batatu bari barunguje imanza zabo muri sentare y'iyungururizo ariko bakaba bagiye bumva bamenyesha ko bajya kuburana muri sentare inkuru y'intara ya Bururi mu ntara HS yari itegekanije ku igenekerezo 15 ruheshi. Ibyo abo banyororo bakaba baranse kuburana mu ido nido Mushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi ajeje gisata cy'amategeko mu shyira hamwe akate asaba ko senari yokurikiza amategeko agenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa aba banyororo akaburanisha hisunze amategeko
twebe cyo tubona nuko ari guhanganga amategeko no guhunya amategeko uko ingingo ijana na 56 y'igitabo cy'amategeko igenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha irabitomora neza ivuga ko atarubanza na rumwe rushobora kuja kumvirizwa mu ido n'ido imbere yuko ibijanye n'uko mucamanza araba yuko urubanza rw'ifungwa ry'agateganyo rihuye n'amategeko bibanza kurangira kosaba umucamanza uri mu ido n'ido sentare nkuru ya Bururi koyo hagari kugurubanza akabanza karindira yuko sentare subiramwe imanza ya Bururi iheraheza ze yasabwe nabayituye
twamenyeshe ko abanyororo basaba kubanisha hisunze amategeko bose bafungiye mu ihohero rya Bururi
ihohoterwa rikorerwa abanyororo riguma ryibonekeza mu mabohero atandukanye y'igihugu cy'u Burundi biri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe akati Burundi cyo mu mezi abiraheze kwa gatanu no kwa gatandatu uno mwaka icyo cegeranyo kimenyesha ko baburezwe igufa bakabura ingene bivuza ibitigiri by'umurengera bibarizwa muri ayo mabohero n'ibindi abagirizwa kubahohotera ni bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNDD FDD bafunzwe binyegeza inyuma y'ico bise komite y'umutekano bagakorana n'abajeje intwaro mu mabohero hamwe n'abapolisi ni inkuru ya Blaise Nijimbere
icyo cegeranyo kigaruka ku mabi yo gusinzikarizwa ubuzima akoregwa abanyororo mu mabohero atandukanye mu Burundi ubwo kuborezwa igufa kuribonekeza cyane cyane kubafunzwe bazira imvo za politike bo mu ibohero rya Mpimba ababikora nk'uko icyo cegeranyo kibivuga ngo n'abanywanyi mu mugango SNDD bafunzwe bitwaza ko bari muri komite y'umutekano bagagarikamwe mu bafungwa bakaba ihano byo kubafungira ahabonye ne mu byumba biti by'ikosorero bimeze nabi cyane kandi atamvu zifadika ziba zihari abafungiye bya politike ntibemererwa kwidegembya mu gasho eka no kuja gusenga ntibavyemererwa ntambavu y'uko guhohoterwa no kuborezwa igufa akati Burundi kiravuga ibura ry'ibifungurwa mu mabohero ukutorerezwa mu kuja kwivuza kitibagiye ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero kubijanye n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero akati Burundi kiratanga uburorero mu mabohero makuru makuru y'igihugu ibohero ry'Imuramvya ryari rigenewe kwakira abantu ijana ririmo 697 ibohero rya Mpimba rigenewe kwakira abanyororo 800 ubu ririmo 421 igitega ryubakiwe kwakira abanyororo 400 rikaba ririmo 1340 isiguri ihabwa iryo gwirirana ngo nihagarikwa ry'agasaka isaki rirengeje urugero ukwikwega k'ubucamanza butaburanisha amadosiye n'ingoga hamwe n'abagumizwa mu mabohero kandi imanza zaraciwe kuri ivyo byose akati Burundi saba abategetsi b'u Burundi na cyane cyane ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ibishoboka byose kugira ngo ihohoterwa ry'abafungwa rihagarare
Inzamba
turabandanya nano makuru muyajanye n'intwaro ibereye haramakenga n'imyidogo myinshi muri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro bagiriza mu stanteri w'iyo komine ko ariko arategeka kwegeranya amafaranga ngo agenewe kubaka icibutso cy'umuhisi president Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi mu Burundi bo bakabona ko ari uruyeri rwo kunyuruza no kunyonyeza amatungo ya komine kuko atamuco birimwo abo banyagihugu bagasaba umushikiranganje wo hagati mu gihugu gukurikirana icyo kibazo nkuru tuyibaze Alice Akimana
Ico kibutso kizotwara uburyo bungana hafi imiliyoni 11 mu mafaranga ya Marundi nkuko biboneka mu ntegekanyo y'amafaranga y'ico gikogwa yashizwe ku mukono n'umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe iterambere ayo mafaranga yateye amakenga abagize inama ya komine Nyabihanga mu gihe bariko bariga ibijanye n'ico kibazo muri ico gihe Adrien Ntungenimana arongoye komine Nyabihanga akaba yarabahumurije yemeza ko uburyo muri komine buhari Budakeye kabiri warongoye komine Nyabihanga yasavye abanyagihugu ko boterera yongera natanga ikone amafaranga y'iyo ntererano yoshirwako bamwe rero mu banyagihugu wo muri komine bafise amakenga ko uwo mustantera agomba kunyuruza amafaranga ngo nk'uko amenyereye abikora mu bihe bimwe bimwe
twe tukabona rero yuko ayo mahera arayo ashaka kunyuriza nkuko ahora anyuruza ayandi mahera hari amahera y'ibiraro ibyo biraro mu cyubakwa atarutonde na rumwe rubanje gukurikizwa bikubakwa atanga n'ubuhinga burimwo nk'umunyabiraro byose byaratwawe nta kiraro na kimwe gisigaye
abanyagihugu bagasaba ko abamukurira mu ntwaro bobo mukurikiranira hafi kugira ngo ntabandanye asaba itunga rya komine
kwasaba rero yuko umushikiranganje ajejwe intwaro y'hagati n'iterambere n'umutekano yuhagarika ubu busumba buri kubarirwa ku banyagihugu b'inyamihanga kuko ikibutso cy'umuyisi nyakwigendera incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye nticyubakwa na komine kuko si incungu y'ikomine ni incungu ya demokarasi ku Barundi bose nawe rero ntareke gutoza ayo mahera y'ubusuma ariko ariba kuko nimba hariho amahera yateguwe kubaka icyo kibutso ntiyoshaje gutoza ayandi mahera
tukaba twarondeye Adrien Ntunzwe n'Imana arongoye komine Nyabihanga kugira ngo tumubaze kuri ibyo yagirizwa turamukena ku telefone iwe ngendanwa
umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga rya Kigufi riri muri komine Busiga n'intara ya Ngozi Line Gustave Tintije aragirizwa n'ujejwe ivyigwa muri iryo shure Pacifique Niyonzima kubakoresha ubutunzi bw'iryo shure nk'ubwiwe bwite ivyo biri mu ikete wajejwe ivyigwa yandikiye uburongo y'indero muri iyo komine Idonidona Axela Kana
hari kugenekerezo rya mbere ruheshi uno mwaka aho Pacifique Niyonzima ajejwe ivyigwa kuri iryo shure yandikira ikete Parfait Nkunzimana arongoye indero mw'iyo komine nk'uko tubisanga mu iryo kete iryo naryo rikaba ryagiye gushirwa habona mu ntango z'indwi turimwo mu byo uwajejwe ivyigwa yagiriza uwo muyobozi harimwo uko iryo shure rimaze imyaka itanu atabendera ry'igihugu rigira kandi abigisha batigeze bahengeshanya kurisaba inyuruzwa rya bimwe mu bikoresho by'iryo shure bigizwe ahanini n'imashini nyabwonko ukudashira habona ukugene amafaranga ava mu bikorwa by'ubworozi uburimyi n'ubudandaji akoreshwa hamwe no kurihisha abanyeshure amafaranga y'umurengera be no kubarihisha amafaranga ya suhan kandi ubushikiranganje bwarayakuye ku rutonde yarategerezwa kurihishwa uwojejwe ivyigwa akamenyesha ko kubera uwo murengera w'amafaranga abanyeshuri barihishwa byatumye habaho abaheba ishure kubw'umuyobozi w'iryo shure Cinije Langistav avuga ko ivyo yagirizwa vyose atari ivyo mugabo akemeza ko ishure rimaze igihe atabendera rifise kubijanye n'ibikoresho navyo amenyesha ko hari umugwi washizweho kugira urabe ko ivyo yagirizwa ari vyo ngo nawo ngo ukaba wasanze byose bikwiye kubwa Parfait Nkunzimana arongoye indero muri iyo komine we avuga ko kuba uwo muyobozi aguma arihisha amafaranga ya assurance ngo ari kubera atari bwamenye ko ubushikiranganji bwayahagaritse abandanya amenyesha ko ibikoresho navyo byose iryo shure rifise ari ibyo uwo muyobozi yirondereye akabivuga gutyo kandi hari impapuro zerekana ko yagiye arabisaba kubw'inyungu z'ishure nkuko ubujejwe ivyigwa kuri iryo shure avyivugira muri ivyo bikoresho hakaba hari ivyatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu PAM FENACOBU n'abagenzi b'iryo shure bo mu gihugu c'Ubutaliyano tubamenyeshe ko iryo shure ata komite imwe bita COGE Comité de gestion de l'école ijeje gukurikiranira hafi itunganywa ry'ivyishure rifise iruhande y'ivyo rikaba rimaze umwaka wose ritagira ubujejwe ivyitunganywa ry'ivyishure harimo n'ubutunzi wo bita gestionnaire mu rurimi rw'igifaransa byose bikaba muri kino gihe biri mu minwe y'uwo muyobozi radio Nzamba tukaba tutararonka umuyobozi w'iryo shure ngo atange umuco kuri ivyo yagirizwa
abakozi batatu barimwo umwe mu bajejwe abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu birukanywe burundu kubera gutanga akazi batabifitiye uburenganzira abo bakozi bari basanzwe bakora mu gisata cyo gutanga akazi bakaba basaba amafaranga ari hejuru y'imiliyoni zibiri muganga Giruko Ishaka Jean Bosco avugira ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko bahora bavuga ko batanga akazi ariko ngo ntibavyemere
byakozwe n'abakozi bo mu bushikiranganje basanzwe bakorera mu buyobozi bukezwe gutanga akazi nyine gutunganiriza abakozi mu bushikiranganje harimo mbere n'umu chef de service ariwe yitwa Irangabiye Boniface niwe ari ku mutwe akaba yafadikanya n'uwundi basanzwe bakorana yitwa Cyongera Sentia ndetse n'uwundi akorera ngaha nyene yitwa Barankanira Leon. Tumaze kubumviriza uwo Boniface ya kubera byari maze kugaragara yarabitwemereye aremera ko ariwe yabikoze dusanga mbere hariho nabo abandi yafashije abo yiyemereye wenyene bari ba ndetse bamaze umwaka urenga bari mu kazi banahembwa hariho wakorera mu ntara ya Cibitoke yitwa Ntakiruta Imana Samso uyari yarose yaronkeje ikete ry'akazi ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na 20. Hakaba n'uwitwa Ndayishimiye Marceline yashyizwe mu ntara ya Rutana nawe yarose ikete ku igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi 20. Uwo mushasha nawe ariwe twaciye tubimenyera ko yitwa Tuyisabe Theophas nawe yari yashyizwe mu ruyiki ikete ryiwe ikaba ryari rifite itarike y'indwi ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Aba rero babiri kuko mwumva bari bamaze igihe kinini no guhembwa bahembwa nk'abakozi nyine baronkejwe akazi nk'uko biciye mu mategeko.
Abarundi b'impunzi baba mu ikambi rya Mitenderi muri district Gakongo mu gihugu cya Tanzania basaba HCR na leta ya Tanzania gukingira umutekano wabo no kutabatahisha ku nguvu. Aho ni nyuma yaho urongoye iyo kambi yakoresheje inama abaserukira abandi ku wa kabiri w'indwi iheze abasaba guhimiriza abatahuka ngo kuko umurindi wabo wagabanutse cyane. Abarundi bari mu ikambi ya Mitenderi bagatinya ko bashobora gutahukanwa ku nguvu. Iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Josine Kaze.
Mu nama yabaye ku munsi wa kabiri ku muhingamo urongoye ikambi ya Mutenderi wo bita Makazi yakoranije abaserukira abandi mu mpunzi bose ababazi igituma umurindi w'abiyandikisha gutahuka ku gushaka kwabo wagabanutse cyane mu ikambi ya Mutenderi. Muri iyo nama Makazi akaba ari na warongoye ikambi yababwiye ko mu Burundi ari amahoro ko na wene aheruka kugira y'urugendo.
Twari kubamenyesha gituma impunzi z'abarundi zitagomba guhunguka zisanzwe ziri mu nkambi ya Mutenderi kandi nayo yari nkambi ya mbere yari isanzwe ifite umuvuduko w'abahunguka. Icyo kintu kiba cyatumye gituma abarundi impunzi ziri muri Mutenderi zidashaka guhunguka ni igiki? Yarabakariye rwose anabwira yuko agerageza kubahimiriza batahe ngo Burundi hari amahoro ngo niyo yaheruka ngo yasanze ngo hari amahoro ngo ni umutekano ngo si bose ngo umutekano ngo uri kuri kumwe ngo niyo mpamvu rero botaha.
Makazi yabamenyesheje ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo cy'inzara. Abarundi baba mu ikambi ya Mutenderi baratewe ubwoba n'ayo majambo bagasaba ko umutekano wabo ukingirwa hagatahukanwa ababishatse ntiyafatwe ingingo zo gutahukana abahunze bose ku nguvu kuko abenshi bagitinyira umutekano wabo.
Rero impunzi ngaha uko bavyakiye n'ubu bacafise agahinda ku yantumbero yo kugomba kwirukana impunzi kiri harya nyene n'ubwo bahenda ngo abantu ngo ni kubushaka ariko kuko barabivuga ku munwa mugabo hakatagomba kubaha ingingo zimwe zimwe zitibonekeza zituma impunzi zotaha. Rero abarundi barasaba HCR na leta ya Tanzania barabe ababi hafi y'icyo kintu ntihabe yo kwirukana impunzi kuko umuntu atawe kubushake kuko kila muntu afise ibibazo vyatumye ahunga.
Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bakaba bateye ubwoba, bamwe muri bo baramaze kunyuruzwa bakabugwa irengero, abandi nabo bagatahukanwa nk'imbohe mu Burundi. Abarundi baba mu kambi ya Mutenderi bavuga ko ibyo byatumye haba abiheba bagatahuka bavuga bati nta sida hamba. Ako gatotezo gakoregwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania karanditswe no mu byegeranyo by'amashirahamwe yaharanira agateka ka muntu.
Arakoze Josine Kaze kuri iyo nkuru ivugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mitenderi muri Tanzania. Ni na hano rero duciye dusozerera no makuru ndabasezeye nongera ndabashimira ko mwadukurikiye naho ubutaha amahoro ahiwanyu no mubanyu.